wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Darumkije bakunzi ba radio Nzambaga tikakawe nongera ndabikaze mu kiganiro wibaziki nkuko muhejeje kuvyumva kuri no musi wa gatanu igenekezo rya kane kigarama mu mwaka wa 2020 Alex Keza njengeza bashikize kimwe kiganiro muhinga bw'ivyuma tukaba turi kumwe na Innocent kubw'Imana niwe kadufasha kugira amajwi hekana amasanamu bibashikire neza amasanamu mwumve yuko mushobora kudukurikira ikibiriraho ku rugaga rwacu rwa Facebook page Facebook ya radio Nzamba agatekakawe mushobora kudukurikira da hai kuri West atwa kaburungi Nzamba kaburungu org turaganira kuri uno munsi kubijanye nuko kwigenekezo rya kabiri ikigarama kunga kutashe hahimbazwa umunsi wo kugwanya ubuja ku isi ishira hamwe ONLCT ou est ton frère rishinzwe kugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi rimenyesha ko ubuja bucibonekeza mu gihugu cyane cyane ku rudandazwa rw'abana babigeme baje gukoreshwa mu bihugu by'Abarabu na cyane cyane oba wibaziki kuri iyo kuri ivyo byashikirijwe n'iyo shiramwe turungikire nk'uko mumenyereye twijyawe canke ugira ico wanditse ubishishije ku rugaga rwacu rwa WhatsApp canke ku rugaga rwacu rwa Facebook tudatevye rero reka twumvirize he imbere na mbere prime mbarubukuye he asanzwe a aserukira imbere y'amategeko iyo shiramwe ONLCT ou est ton frère reka tumukurikire aravuga kubijanye n'ubuja uko byifashe muri rusangi.
Ubuja bwaraciwe burundu ku isi yose ariko naho bwaciwe burundu turi buraciboneketsa none munsi mu kinjira cha 2021 ku isi yose kuko tubigaragarira aho dusanga ku isi yose abantu ibihumbi n'ibihumbagiza abantu benshi miliyoni menshi y'abantu nubakibaho mu buja ku isi yose ubwo buja rero bwa none uno munsi bukaba butuma abantu benshi batagira ikibavugira n'ikibaburanira bose bagwa muri ubwo buja atacamira ubukene hamwe no kwizera ubuzima bwiza kuzoronka ubuzima bwiza hamwe abantu bogenda hanze y'ibihugu byabo biriko biratuma abagabo abako abagore hamwe n'abana bagwa mu mitego y'abanzi cyane baba koresha ibintu bitatomoye canke babasobice mu kubasonzesha mu kubafata nabi mu kubakubagura mu kubatera ubwoba n'ibindi bamaze kubakubagura no kubatera ubwoba bica bituma abo bantu babibakorera baca babatware baca iyo bashaka canke bakoresha ibyo bashaka ku nguvu kandi zikuri bigatuma bagomitse mu minwe yabo bakabakoresha ibyo bashatse. Intumbero nyamukuru y'uno munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ubuja ku isi yose niyo kugira ngo amakungu yose ahagurukire ubwo buja kandi abuhagurukire uko buri kose n'ingene bukorwa kose na cyane cyane nk'ibi bijyanye n'ubudandazwa bw'abantu nk'uko dukunda kwigaragaza dufata mu bushirashuzi bukabije cyangwa gukoresha ibikorwa bivuna abana cyangwa mu kurongoza abantu ku nguvu no kubashingira ku nguvu cyanke mu kujana abana mu ntambara cyanke bijanye no kugurisha ibihimba by'umubiri w'umuntu cyane bijanye no kugurisha abana abakenyezi hamwe n'ibijanye no gushurashurisha abantu hanyuma mugabo ibivuye muri ubwo bushurashuzi amafaranga avuyemo akaca twagwa nabo babajanye muri ubwo bushurashuzi n'ibindi. Twisunze ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryishinze gukurikirana igice cy'akazi ku isi OIT turasanga uno munsi abantu barenga imiliyoni 40 baca bakoreshwa ibikorwa biruhisha ku isi yose.
Ego ikiganiro ni wibaziki nkuko mwabyumvise prime mbarukeye sankora serukira imbere y'amategeko shiramwe we n'etsite we ton frère arabandanya atuganira ibijanye n'ubwo buja akavuga cyane cyane uko byifashe mu gihugu cy'u Burundi reka tumutegeye
kubyerekeye igihugu cy'u Burundi dusanga naho ibijanye n'ubuja canke ubugurano bikihari novuga nti kandi bukaba bibonekeza mu mpande nyinshi kandi bikaba bukogwa kwinshi mu Burundi cyane cyane nk'ibijanye n'urutandazo rw'abantu twisunze ibiharo dufite byo mu mwaka 2019 twisunze ibiharo dufite mu ishyirahamwe cyacu ONS Tewe Ton Frere abarundi n'abarundikazi barenga 1997 baratwawe nk'inyagano umwaka weze 2019 cyane cyane bakuwe mu Burundi bajanwa mu biriye bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabie Saoudite, Kuwait n'ibindi. Muri iminsi 16 twishinze kugira ngo turwanye amabakorerwa igitsina mu Burundi, ishyirahamwe ryishinze kurwanya urudandazo rw'abantu n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONS Tewe Ton Frere ribanje gutera ibyatsi ryivuye inyuma icyo bita ubuja bwa none buriko burakorwa muri iki gihe uko buriko burakorwa kose naho buriko burakorerwa hose ariko kandi iri shyirahamwe ryacu ONS Tewe Ton Frere rikabanza rikaca rishimira na Leta y'u Burundi kubera yafashe iya mbere mu gushyiraho itegeko nimero 153 ry'itariki imwe z'ukwicenda mwaka 2020 ritunganya bushasha ubushikiranganji bufashanya ku Burundi n'andi makungu kuko turavuze ingingo ya iryo tegeko ingingo ya 29 biragaragara neza ko ubwo bushikiranganji buheruka kuronswa igisata kizokijejwe ingene abarundi bazaba bipfuza kujya gukorera hanze y'igihugu bazitunganya n'ingene naho n'ingene bizogenda n'ingene bizaba bitunganijwe n'ingene bizokurikiranwa na Leta y'u Burundi nkuko twatumaze igihe kinini tubisaba Leta kuyoshiraho icyo gisata kuko twabona yuko abagenda benshi gusaba akazi hanze bahora bagenda bihishwa bashyeshijwe mu kinywabi kandi benshi bahenzwe bashasanga ibyo bagiye gukoreshwa ntibihuye n'ibyo babwiwe
Jinza mba katika kawetu uri kugihe chisaha hachumi hizi nanga kimi natamina mginei ni tatu tulawandanya kigani roo chachu edu kuitire muna la yangozi awelvis na Alfrede na wanyenehe bagira ito wa shikirije kujanyehe ni kuhi nako numonsi wa wige na kazo jakabiri hukwezi kwa kigarama ahimba atuwa monsi ukuvugwa hayu janyehe ubuja kuisi lika hatu wa tegeo
magiraho mukadutwenza kabisa iyo muri koma yavuga ngo tuvuge ibyo ubishaka ukorerwa muri iki nagiye guca Burundi njyana uko nyine muri amenyesha makuru mu amushaka kumenyesha abatari hagufi cyangwa abatabizi babimenye iyo muri koma yavuga ngo mu Burundi haracyariho buca cyewe sindabyimvira n'ukuri urudandazwa rw'abantu mu Burundi rurahari kuko aba bana babigeme bajya gukora mu bihugu by'Abarabu n'aba bagore bafite ingo zabo bakajya gukora mu bihugu by'Abarabu bataye abana n'abagabo babo bakajya guca amafaranga yego biva ku bukene mugabo Leta yishyizemo uruhara kuko kenshi mu bari kwisonga mu kurungika abo bana babigeme muri ibyo bihugu n'abarungika abagore muri ibyo bihugu kujya gupagasa no kujya guca amafaranga n'amasezerano uko ndabyumva n'uko amatohoza agenda bivuga n'amasezerano y'ibyo bihugu by'Abarabu bajya gukoreramo harimo abantu bagiraniye amasezerano n'abari kwisonga mu kurongora igihugu aba bana babigeme n'abagore bagenda guhangayika bamwe bakicigwayo abandi bakavayo baramugaye iyo utagize Imana ngo yumugaye hari aho bagira Imana utwo bagiye gucingere bakatuzana ariko hariho benshi bamaze kugwayo hariho benshi bavuye ari bimuga hariho benshi bahohotega ubuzima bwabo bivuye ku nda ndende y'abategetsi b'u Burundi Burundi igihugu cyaramaze kugwa mu isanganya tubyemere aho umuntu umwungira ngo bizaragiye abayobozi b'Urundi bari bakwiye guteza imbere abarundi bari bakwiye gushira imbere ineza y'abarundi ariko ubu bashize imbere inda zabo n'ukuri basigaye bari ntibansomira inda aho umuntu yanka abatwaraho kubarondera imigambi bateza imbere bakabacuruza bakabarundika guhangayika hari abasambanywa ku nguvu hari abicirwayo hari ababoretswe gufa hari abataha imbokoboko hari habonza numviriza bataka batabarizwa mu maambasade y'Urundi ari muri biriya bihugu n'amaambasade ntagire icyo bivuga ko ntagire n'icyo atabaye.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ngabara mukije nukuri ubwo buje bwo kugurisha abantu mu bindi bihugu cyako bakoresha nabi ibyo bintu biragwiriye kuva intwari ya CNDD-FDD ije abantu kuva CNDD-FDD itanguye gutwara iki gihugu cy'u Burundi abantu b'abakobwa n'abagore bagenda mu bihugu by'Abarabu barabaye benshi cyane benshi rwose kabisa ubu unye abo bagore n'abakobwa bajya mu bihugu by'Abarabu gukora nk'abajya bagenda nk'abagurishijwe ukuri birarenze urugero sindi ko ndababesha abo bagore bagenda mu bihugu by'Abarabu muri Oman Arabia Saudite za Kuwait basiga ngaho imiryango yabo imerewe nabi bagaca bigira mu bihugu by'Abarabu ugaca usanga abagabo babo baramaze kurongora abandi bagore bafite abandi bakore ngaha mu Burundi aho bakobwa nabi bagiye muri Oman ntibagomba kugaruka ngaha mu Burundi bakuma biyongeza imyaka ibiri ugasanga abakobwa bagiye muri Oman n'abagore barataye abagabo babo ngaha mu Burundi barataye abana ngaha mu Burundi babo n'ukuri abarundi kazi n'abarundi nta rukundo tugifitiye abantu nta rukundo na rutoya tugifitiye abantu abo bagore n'ukuri bagenda barambabarira naho mvuga abagore cyane kuko abagore ni bagenda mu bihugu by'Abarabu abana babo n'ukuri bo baraba ngaha mu Burundi bamerewe nabi barataye abana babo abagore menga nta rukundo bagifitiye abana babo barataye abagabo babo menga nta rukundo bagifitiye abagabo babo ugaca usanga aha mu Burundi ibintu byose basize bakajagari gusa n'ayo mahera baronka muri ibyo bihugu by'Abarabu naca bamarira amwe barayabima ntibabahembe neza muri ibyo bihugu barimwo ayandi bayarunga kangaha mu Burundi ugasanga barungitse amahera y'inica n'ikize ugasanga nagitse ariko arabamarira gusa abo bagore bafite itama yo kumva ngo buri indege ngo bagiye mu bindi bihugu bagaca bagira iryo tama bagenda biruka ubwo bakibagira yuko ubuzima bwabo bwose ibyo bagira byose biraha mu Burundi ngaha mu Burundi nicyo gituma cye n'ukuri abagore bagenda mu bihugu by'Abarabu barambabarira cyewe ndabatera ibyatsi kuko abo bagore bagenda mu bihugu by'Abarabu ntibakunda igihugu cyabo cy'u Burundi kuko nta terambere bazanira u Burundi ntibakunda n'imiryango yabo abana babo ntibakunda abagabo babo bo bakunda itama ngo burire indege ngo babone indege ngo baje i Buraya nkuri jewe abo bakobwa n'abo bagore ndabatera ibyatsi n'intwari ya CNDD-FDD yo yemera kubarungika ikaguma ihenda abantu ngo ikiracungera imbibe ngo ntihagire ngo abagore bagenda ngo n'abakobwa bagenda muri Oman mugabo nibo babikora nibo babagurisha inyungu niniya isigarana aba CNDD-FDD bakina izo dili zo kurungika abantu mu bihugu by'Abarabu sawa.
Turandanya ikiganiro ni wibaza iki akaba ariho kija ku murongo twibutse ko bikudukurya kuri we statu akamurongo Inzamba akamurongo org ushobora no kudukurikira ubicishije ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Inzamba agateka kawe. Turandanya ikiganiro cyacu twibutsa iko turiko tuganira ku bijyanye n'uko kwigenekezo rya kabiri ukwezi kwa Kigarama kumwe kutashe ahimbazwa umunsi wo kugwanya uja ku isi ishyirahamwe ONLCD we ton frère rishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi kamenye kumenyesha ko ubuja ucibonekeza mu gihugu cyane cyane kurudandazwa rw'abigeme baje gukoreshwa mu bihugu by'abarabu rikariru tubandanye ikintu kigenda cyacu twumviriza muco ari ibujumbura hamwe na junioro ari gitega rika bose dutegeyompi ico bibaza kuri ubwo rudandazwa canke ubwo buja buvugwa mu gihugu cy'u Burundi kano kwisi
mwaramutse Chomfuka kuli mwini kujuta na sikuwa like me lacha mwamu hedi mihuku na kukati ni mwini mwimaziki hebi na maziki hekandi mwizo kwa yungo mishomuke kuko ama wikora na nateke tuku hundi wa atri wawikora ni handi ya watari wawikora ijo nwini wawa aturije kupanakia kuko mwina maziki he ya maziki he sipi uvu aliko kumena mikoko na mateke tuwa turongo uye ijo ni mwizo kunda kwa mihera ni mwikumwe kuko jo ni mwini mwaje kupakera Kicho nukuga nukuga ni walae wike ukaka wiku itakashi kuko ayuna mawa tangiri gina ni mekukali ibtia hante ngiramutu ngani ibtia wili mubindi kuko huwisha kushora wadu wigili huku uliko ichira mahera muka za gusinzi kajizwa gusinzi kajizwa uzwa mgoi kake wa munu ngono uko atao mubu gira atao tabara ukachuma jana hante ugira wilo kira mafraga we muka wu ujanye nagiye guhasindika bibuzima agiye kumererwa nabi nje ibintu bitumvikana n'ibintu ubutumwa bwe gukorera ko mvuga kubera ko atawe tugaye gifite urumba biba kumugaragariza izuba riva kuri kugwa n'abategetsi batrongoye nje ibintu byabaye kuva kera ku gihugu yarazo no guhera kandi cyo umuntu yokora kugira birangire kuko bimaze igihe cyane ariko niba rawe bitagashije bizubire kuko nje n'ibintu by'ubuca by'ubuhimbi atacyo bimaze Wabu ni mwata na zibindi bitaka udanazo mwono ni Nibi niki mwuhi mbizi buja mtangiri zina Ibarayami isu yekole biku itagashi Magalu kila katika kazira mwono chani chana kama kawo wike me Nashikiwa hatu Kukotu wanda yuko bagira mwe mwini biyo tulibu Yuko nukono kajenda yuwena mwakoti
Burundi bwarahuye n'ibyago gutwagwa na CNDD-FDD n'ukuri uko abarundi benshi bama babivuga Burundi burakwiye gitabara bugakugwa mu menyo y'ibimwenye ari intwaro ya CNDD-FDD intwaro atacyo yibanga mbega muyumvira abatagira ubwoba cyangwa ngo bagire ikinya cyo gushahura abantu abatagira ikinya cyo gukerera amazosi y'abantu abatagira ikinya cyo gufata inzo ya ku ngupfu batagira ikinya cyo gufata abakecuru bangana n'abandi na ku ngupfu batsogira ikinya cyo gucuruza abaja muri biriya bihugu bironkeye amadolari emwe uko ndabivuga Burundi bukwiye gitabara ariko abarundi bene bwo bakwiye kuva ibutsimo bakaje ibuntu bagakora mu kwaha bakikizi bakikura icaha na ibundi abarundi turaguwe ari ikivumvu ubwo bucakara cyangwa ubwo buca bukigwa n'abo bantu bayoboye igihugu cy'u Burundi inda zabo n'inyaga zabo bariko baracebera nimuhave mwitega ngo Burundi bwiye gutera imbere aho gutera imbere ukomeje kuja kwihamba mu cobo muri byose nk'uko turabanyuma mu isi yose dukomeze turabanyuma mu isi yose mu gutera imbere tucika umukenge tube bagatinya shingiro uko niko ndabibona abarundi bakwiye guca ubwenge bakamenya ubuyobozi bubatwara ubwari bwo hanyuma bakagira icyo bakoze murakoze
abafashwe ku nguvu niki cya mbere bo kwihutira gukora mu gihe habaye icyaha cyo gufatwa ku nguvu ni ngombwa kandi birihutirwa ko nyene kubikoregwa cyangwa bamwegereye bo munyarukana kwa muganga kugira bamusuzume bamuvure bongere bamukingire gusa n'imbanya twifuza n'ingwara zifatira muhimba vyirondoka kugira kandi aronke ivyemezo vyo mufasha kwerekana mu butungane amabi yakorewe niyo kwibagira kandi kwitura inyamira amabi kugira uwakoze ico cyaha hanwe hisunzwe amategeko
ako nakamu kahaje inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi
Radio Nzamba katika kawe kiganiro wibaziki kirabandanya iko kigana ku musozo rika imbere yuko dusozera na kino kiganiro cyacu dusubire twumbirize prime mbarubukeye arongoye na kaseruka imbere y'amategeko ishyirahamwe ONLCT où est ton frère a gira icho ashikiriza kubijanye nivyo ishyirahamwe asanzwe serukira disaba ko cokogwa reka tumutege yombi
cyishinzwe kugwanya urutandazo kw'abantu n'abandi akorego bakinizi n'abana mu Burundi wa NLST we tomfre cyashaka disabire ta Burundi ibi bikurikira ubwa mbere kuvugana na biriya bihugu bazojanwamo abarundi bifuza kazi bazojanwamo kuko twe mwishira mu NLST we tomfre nitwaka nk'ako abantu boza kwisoma mu bindi bihugu byo hanze ariko byiza bogenda bisunza amategeko haguca mu kinywabi gucyo rero leta y'u Burundi ikagirana amasezerano n'ivyo bihugu bazocanwa mu gukoreramwo kugira ngo byukuri ubwo bufashanye ivyo bihugu bibiri Burundi n'ico gihugu bazobacanwemo tukuri bube bufatikane bwiza gucyo rero akazi ka leta y'u Burundi zomenye akazi kahari ingene kameze ingene kangana n'ingene kazokogwa gucyo bashoborere kubimenyesha abarundi leta y'u Burundi zishobore kubimenyesha abarundi bazaba bifuza kuja gukora ako kazi hanze gucyo bazaba bagende kugakora bakazi neza kandi bazi n'ingene bazohemba n'ingene bazofatwa neza ubwa kabiri nkuko twa turabivuga gutanga inkuru zijanye n'ako kazi kazuba kahari bivyo bihugu byo hanze cyane cyane dushimikire n'ingene bazokingirwa neza hisunzwe amategeko bashyize mu abiriya bihugu kugira ngo agateka kabo barundi bazaba bagiye gukorerayo bivyo bihugu kazi gakingirwe kandi kazi kubahirizwe n'inyungu zabo zikingirwe na leta y'u Burundi ifatikanije n'ico gihugu bazaba bagiyemo gucyo abize kuri agateka kazi na muntu agateka kabo bakozi kazi kubahirizwe n'ivyo bihugu bazaba bacanyemo ubwa gatatu gukurikiranira hafi aya mazu azobajejwe gufasha muri ico gikorwa cyo gutanga kazi mu bindi bihugu byo hanze amazu zo bari ngaha mu Burundi ayo mazu cyangwa ivyo bigo by'ukuri bize bikore hisunzwe amategeko kandi byabisabye uruhusha muri leta y'u Burundi kuko tubona yuko menshi amazu menshi ariko arabikora muri iki gihe menshi atemerewe n'amategeko abikora aho nyanza amategeko atemerewe n'amategeko gucyo rero tukaca dusaba leta y'u Burundi yuko ayo mazu yose ariko arabikora atisunze amategeko yo kugagwa kugira ngo n'ukuri hazojeho amazu yabisabye uruhusha kandi yemerewe na leta y'u Burundi kubikora kugira ngo ashobore gucishwamo abo bakozi bazobifuza gusaba akazi mu bihugu byo hanze bagenda kubakorera mu bihugu byo hanze twavuze cyane cyane tugasaba mu ishyirahamwe ryacu ONS Beton Frere kwa ayo mazu cyangwa ibyo bigo byaba biriko birabikora uno munsi bitisunze amategeko kwa bariko barabikora gucyo bohanwa hisunze amategeko kambere nayo n'izonzu nayo n'ibyo bigo bikugagwa vyihuse kandi abariko barabikora cyukuri bahanwe hisunzwe amategeko ubwa kane ari bwo bwa nyuma yuko leta y'u Burundi yakuri bishoboka byose n'ukuri turasabiye turavugiye cyane twivuye inyuma abarundi bagure mu izo bihugu by'abarabu ko batahakanwa mu Burundi bagasubiranwa bagasubizwa imiryango yabo
ikiganiro bibaze kihi cyo kuri no wa gatanu igenekezo rya gatatu nako rya kane kigarama uno mwaka turimo ni hano kigarukiye mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yomi turamushimiye ino sanko bw'Imana yadufashije kugira amajwi kana amasana mu bashikire neza Alex Kedane ko dabashikiza kino kiganiro nkama ndabike banuye ndabifuriza kugira ibihe byiza aho muhere hose
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki.
Uko gutegura amatora
wibaziki
kumera iyo ngingo ntago nayakiriye neza